Made beats on the beats.
Marina.
Na kitumo kipido, yeah.
Amagambo yawe meza irukongo. Buta nyumba nimekandi. Harama vuga kona hiriwe. Ajumba nino mira. So gonja za kururkuru kunto. Lumpuri thimba. Nashaka kuruwana. Nashaka kuri umbamu. Baby, show me love, love right now.
Nama nabikubwiye nukushaka yuko bica mu ndirimbo.
Nashaka kukubwira y'amagambo y'urukundo. Amwe wirirwa ngahungira.
Nashaka yuko nawe wagumye unyereka inseko yawe. Kuki ubikora? Kyorumura
gira gira
nama nabikubwiye
gira gira
nauni munda tell you wewe
gira gira
yego
gira gira
kuwamba ikiresi namenya yuko tera ivyo mvuga mu muziki burya nibihimbano Ibari business, ibara kazi gusa. Nana hamwe bihuriye n'agaciro jewe burya ndaguha kwo. Uruwo nahisemo. Ijoro n'umutaga ndakwiyumvira. Reka ndirimbira bakundi kirori. Wewe ndagufise. Kyo